mandanye kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virusi ya corona. Kuri mikro muri kumwe na Jwe Diane Ninahazwe, ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Abatari bakiye bakomeje kugira icyo bavuga ku matora y'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibintu bike na muziko nibaza ko azogendera Afurika n'ibindi bihugu kubera ashaka imigenderanire myiza hamwe na Amerika. Nta nkeka mfise yuko Joe Biden azogerageza gusubira kunga ubumwe akagaruka.
Uyu ni Madame Laetitia Mizero Herarude, yari yagerageje kwitoza ngo abe umukenguzamateka muri Sena ya Leta ya North Dakota, ariko ntiyaronka ayo mahigwe. Aha aravuga icyo yizeye kuri Joe Biden niwe yaramuka atanguye amabanga yiwe nka perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kino kiganiro muraza kumva kandi icyo bamwe mu bahuze bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagona kuri ano matora. Tubafitiye kandi n'amakuru avugwa mu gisata cha sport, mube hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntaze kubacika. Imbere kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Aloise, mwaramutse, mikro ni gwawe.
Mwaramutse Diane. Umurepublikane yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walter Bush ejo ku munsi w'Imana yarakeje watsinze amatora yo mu ndwi iheze. Joe Biden avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu. Perezida Bush yatwaye Amerika kuva muri 2001 gushika mu 2009. Yavuze ko afise ivyo adahuriza ko na Joe Biden muri politike, ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe. Yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye. Perezida Bush kandi yaratelefonye uwuzobicegera cha perezida Kamala Harris aranamukeza. Bush yavuze ko ashimiye Biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoro wa ku munsi wa gatandatu, igihe yariko avuga ko yatsinze perezida ariho iki gihe umurepublikane Donald Trump. Inyuma y'iminsi ine harurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho. Tukivuga kuri ayo matora, abategetsi bo ku mugabane wa Buraya baragize icyo bashikirije mu buryo bwo gushyigikira, bongera barakeza Joe Biden ku ntsinzi yiwe kuri Donald Trump mu matora yabaye muri Amerika. Bongeye baranakeza uzoba ari cegera ciwe Kamala Harris ku ntambuko yinjiyemo. Inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi, umugabane wa Buraya ufise ibyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha by'imigenderanire na Amerika. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Buraya umufasoni Ursula von der Leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba Amerika. Yavuze ko ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze za Amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe. Perezida w'inama nshingamateka ya Buraya David Sassoli yavuze ko isi ikeneye imigenderanire ikomeye hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze za Amerika, hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe. Abandi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, chanceliye w'Ubudagi Angela Merkel, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshyashya igiye gutwara Amerika. Ku mugabane wa Afurika, abanyagihugu baharugwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu manuka bushira uburengero bwa Kamerune ahavugwa ururimi rw'Icyongereza. Ni nyuma y'aho Abaroberi bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na Leta Nkuru ya Kamerune mu kurwanya Abaroberi baratewe n'abakekwa kwa ari abarobere nyene kuva iyo ntambara abakuru b'imihana barenga 11 nibo bamaze kwicwa abandi 17 banyurujwe ariko barongeye kurekurwa muri Ethiopia umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu mishamirano imaze iminsi 5 mu ntara ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu Abiy kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze kumugambwe TPLF utwara iyo ntara yawagirije kurondera guhungabanya igihugu Papa Francisco yasabye Ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho abasaba gusenga no kuganira hagati yabo mukuru w'intara ya Tigrinya Debretsion Debremikael yasabye umuryango umwe bwa Afrika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza Ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abenegihugu aya makuru atangajwe mu gihe abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bavugiye ko abasirikare hafi jana bariko baravuga ibikomere mu bitaro byo mu ntara ya Amhara.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru yose wadutororokanije wongera uradutegurira abumvije urya Amerika ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda mushobora kuyumva ku 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 ahandi musangije urya Amerika ni kuri YouTube, Twitter na Instagram et tutti bagiye Facebook aliyo radio yacu VOA mukanya turakomeza n'ikiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Nari nabiciye ku masonga nkitangura abatari bake babandanya kugira ico bashikirije ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamerika kazi akomoka mu Burundi Letitia Mizero Herald yari yaragerageje kwitoza ngo abe umukenguzi amateka muri Sena ya Leta ya North Dakota ariko ntiyaronse ayo mahigwe. Mu kiganiro na mgenzi wacu Venus Tashimimana, Madame Letitia yavuze ko uko biri kose yishimiye amajwi umugambwe we w'abademokrate waronse kandi ko nubwo atatsinze amatora uko yari abyizeye we hari byinshi yakuye mu kwiyamamaza kwiwe.
Sinatsindiye intebe y'ubusenatrice nk'uko navyifuza mugabo sinabifashe nabi sinabifashe ko ari umwanya watakaye nabifashe ko atari igihe cavyo yuko kirundi turavuga kandi ko atavuka rimwe ngo yuzure ingovi ubwa mbere nanitojeje hari ibintu byinshi nahigiye hariho abantu benshi namenyanye nabo bashobora kuzofasha ni naramuka nisemo gusubira kwitoza canke mu kazi kose ndiko ndabandanya ko gufasha abanyagihugu naha muri komunote mbayemo nabifashe neza kubera nibaza ko nahakuriye atoka politisiyeni w'umuntu ashaka gukora ibintu bya politiki narahakuriye cyane hanyuma biranezereje kubona atari umwanya natwatakaye.
Nibutse abumva ijwi rya Amerika ko yishyaka ry'abademokrate ukomokamo ryabunye president Joe Biden ndetse n'umwungirije Kamala Harris ibyo byo birakunejeje
nivyo vyanezereje cyane kubona umuntu kandida wanje w'umugambi wanje yatsinze vyanezereje kubera nziko ari umushinga ntahe kuko tuvuga mu Kirundi abantu benshi batavukiye ngaha nkanje cyane navuga bavuye mu bihugu bindi muri iyi myaka yavuga ngaha muri Amerika twari dufite ubwoba butari bukeyi buvuye ku uyu mu perezida havuye Donald Trump yakoresha gutera ubwoba abantu bamwe bamwe babwira ko bakwiye gutinya abanyamahanga cyane ugasanga avuga amajambo adiviza agitanya biranezereje kubona Joe Biden yatsinze kubera nibaza ko ari umuntu azogarukana ubushinganahe mu gihugu kandi azogerageza kutwunga dusubize hamwe abanyagihugu bose adakuye atavanguye nicyo kintu kinini yanishimiye.
Perezida mushya wa Amerika Joe Biden uramuzi mwarabonanye, niki Afurika yamutegerezaho cyane cyane ko wasimbuye Donald Trump atigeze akoze ikirenge muri Afurika?
Perezida Joe Biden ndamaze cyamaze guhura n'umugabo sinovuga ko ndamuzi. Icyo nababwira ni uko ibintu bike namuzi ko nuko ari ibintu navuga ni umushinga ntahe ni umuntu wasi umutima ni umuntu ashaka ubundi ni umuntu nibaza ko azogendera Afurika n'ibindi bihugu kubera ashaka imigenderanire myiza hamwe na Amerika azosubira kuyubaka imigenderanire Amerika Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziriko zirata cyane zataye kubera umuperezida twahorana nta nkeka mfise yuko Joe Biden azogerageza gusubira kunga ubumwe bukagaruka. Ndafise icyizere kinini.
Letitia Mizero Helerud, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga ku vy'amatora muri Amerika, mugenzi wacu Aloise Bigirimana nawe yavuganye n'umunyamerika akomoka mu Rwanda ariwe Brian Thompson, akaba aba mu gisagara cha Atlanta muri leta Georgia mu majefu y'igihugu, amubaza uko yakiriye ijambo rya Joe Biden yavuze ku munsi wa gatandatu mu ijoro yemanga ko ari we yegukanye intsinzi.
Yari ijambo rikomeye cyane kandi rihumuriza bene gihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza, mu gihe azaba yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki 20 z'ukwa mbere muri 2021. Ryari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga abonaga ko nawe ari ibintu ashyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro cy'ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho.
Egome bwana Thompson, uretse iryo jambo Biden yavuze ku munsi wa gatandatu, mwiteze iki none kuri intsinzi mu minsi mike iri imbere?
Ibyo twiteze ni byinshi, ni byinshi ku giti cyanjye navuga ko bikabije no kuba byinshi, kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri Amerika no ku isi ndetse ndakeka ko biteguye byinshi kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino muri na myaka ine ishize. Amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahane akagera hanze. Hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera COVID-19 ibaho, ariko ubutegetsi bushaka gusa naho yubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda. Ubwo rero nkakeka ko muri no mayaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki cyorezo twazagira icyo tugikoraho. Habayeho ubwicanyi bukabije twakwita abanyakamwe, ubwo no kuba minorite ariko cyane cyane ku birabura, ndabonaga nkaho nta demokrasi n'imwe yari ikiriho, nta uburenganzira bw'umuntu bwaba ukiriho. Ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira butuma umuntu bugiye bugaruka hano, umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro, ubwo numva ko ari ikintu gikomeye cyane kiyi ntegeje.
hari abanyamerika barenga imiliyoni 70 biboneka yuko batoye Donald Trump none musanga Joe Biden na Kamala Harris bagiye kuzokorana bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga imiliyoni 70 batabatoye
abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye ubwo nagira ngo mbwire ko mukanya umukobwa wanjye yari mu modokari noneho abona bamwe muri abo ngabo izo miliyoni 70 ngo bafashe umuhanda mbese bigaragambya nka kwa kundi kwintera hamwe se cyangwa se kw'ibindi mu bindi bihugu ukuntu bakora ibintu by'iterabwoba rero kugira ngo nezereze nk'abantu nk'abariya twita abahoreza ngo ni mu bikorwa bibi cyane ni ibintu bikomeye ariko bizakunda kuko nyeza ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya ariko uko iminsi izagenda yiyongera bazabyemera
ikigwa mubona aya matora yokwereka isi canke abanyamerika ubwabo n'icyahe
icyo yabireka nuko icya mbere ni ukubanza gufata waba umuyobozi uwo ari we wese mbe turavuga cyane cyane hano muri kimara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko umuyobozi uwo ari we wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi nkatwe tukabirabura n'abandi banyakamwe muri kino gihugu icyo twiteze cyane ni uko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara nk'ubitwara ukundi kuntu amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga amahanga
Brian Thompson ni umunyamerika yamuka mu gihugu cy'u Rwanda akaba muri leta ya Georgia turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
none Joe Biden mwumva yemanze ko ariwe perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuntu ki mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana amutubwire agaruka hanini ku rugendo rwiwe rwa politiki
Joe Biden wabaye vice president wa Amerika akaba n'umudemokrate umaze imyaka hafi 50 agirirwa icyizere n'ishyaka rye niwe ushobora gutsindira kuyobora Amerika araba bigezeho ku nshuro ya gatatu abigerageje ubwo azaba arahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha azaba abaye president 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba aciye agahigo kuko bari uyoboye igihugu cy'igihangange akuze kurusha abamubanjirije bose asimbuye Trump winjiye mu biro by'umukuru w'igihugu White House afite imyaka 70 y'amavuko Biden yahataniye kuyobora Amerika bwa mbere mu 1988 aratsindwa mu 2008 nabwo abigerageje ntibyamuhira Joe Biden yabaye umusenateri igihe cy'imyaka 36 ahagarariye leta ya Delaware leta itari ngari cyane iherereye mu burasirazuba bw'igihugu aba vice president Barack Obama mu myaka 8 ndetse yatsinze abandi bantu basaga 10 bahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka wa 2020 muri iki gihe cyorezo cya virusi ya corona gica ibintu muri leta zunze ubumwe za Amerika Biden yakoresheje uburyo butigeze bukoreshwa n'undi mukwiyamamaza mu mateka ya vuba yirinze guhuriza hamwe ibihumbi by'abaturage ngo abireherezeho yihitiramo kujya aganiriza abantu bake cyane ku buryo hagati y'umuntu n'undi haba harimo intera nibura ya metero 2 kandi bose bambaye utwenda dupfuka umunwa n'amazuru imbwirwaruhame z'inyinshi kandi yazivugiraga hafi y'urugo rwe muri leta ya Delaware Biden ntiyahwemye kunenga cyane uburyo Trump yitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona ndetse avuga ko Trump adakwiye gukomeza kuyobora iki gihugu kimaze gufama abasaga 236,000 imibare itangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins irerekana ko virusi ya corona imaze guhitana abantu benshi muri Amerika kurusha ahandi hose ku isi ni kimwe mu byo Biden ashingiraho avuga ko Trump yananiwe guhangana n'iki cyorezo amanika amaboko ingingo ku mpinduka zishobora gukorwa mu gihe Biden yabatsinze amatora yagiye uhimpaga ubw'abakandida bombi biyamamazaga Trump avuga ko Biden ari umunyapolitiki w'umwuga kandi ko azagendera ku bitekerezo by'abademokrate bifuza ko leta izajya yishingira ikiguzi cy'ubuvuzi. Ibi Biden yarabihakanye ariko avuga ko azavugurura gahunda yo guteza imbere ubuvuzi ku batishoboye yari yarashyizweho mu 2010 ku butegetsi bwa Barack Obama. Biden avuga ko naramuka atowe azashyiraho komite ihuriweho n'amashyaka yombi kugira ngo isuzume neza amavugurura mu by'ubuvuzi yemejwe n'urukiko cyakora ashimangira ko atari ku ruhande rw'abashyigikiye ko habaho ubwisungane mu kwivuza bo mu ishyaka rye bifuza ko mu rukiko rw'ikirenga hongerwa umubare w'abacamanza b'abademokrate iki gitutu kije nyuma yo kusena yemeje Amy Coney Barrett nk'umucamanza wa gatatu Trump ashize mu rukiko rw'ikirenga uyu akaba ari impirimbanyi ikomeye igendera ku mahame y'abarepublikani kwemezwa kwe kwatumye abarepublikani bagira ubwiganze mu rukiko rw'ikirenga bw'abantu batandatu kuri batatu b'abademokrati Biden yiyamamaje nk'umunyapolitiki wo kwizerwa kandi ashimangira ubushake bwo kuvugurura icyerekezo cya Amerika mu by'ibidukikije no gushimangira umubano n'ibihugu by'amahanga by'inshuti za Amerika kuva kera muri uyu mwaka waranzwe n'imvururu hirya no hino mu gihugu zakuruwe n'ishwa ry'umwirabura George Floyd wiciwe n'abapolisi muri kasho y'Minneapolis Biden yagaragaje gahunda ihamye yo guca ubusumbane bushingiye ku moko no mu bukungu niyo kuvugurura ibijyanye n'imanza nshinjabyaha Nk'uwigeze kuyobora komisiyo y'ubutabera muri Sena Biden yanasabye imbabazi ku ruhare yagize mu kwemeza itegeko mu 1994 ryo guhana ibyaha ryakajije ibihano ku bafatanywe icyobyabwenge cya kokayine risa nk'iryibasira birabura rikana bigirizaho nkana kurusha abazungu Biden yamamaje avuga ko ashaka gushyira iherezo ku miyoborere igayitse ya Bwana Trump ku rubuga rwe yanditse agira ati turi mu rugamba rwo kugira Amerika icyo yamye ari cyo ni igihe cyo kwibuka bo turi bo turi abanyamerika batavugirwamo bishoboye kandi iteka bahorana icyizere ni igihe cyo kubahana no guhana agaciro abafite amikoro bagakora mu nyungu za buri wese tukarwanya twivuye inyuma ibijyanye no gukoresha nabo ubutegetsi nk'ibyo turimo tubona ubu igihe kirageze ngo tuzirikane ko ibyiza biri imbere harageze ngo himi ku butegetsi bwubashywe ku ruhando mpuzamahanga kandi buterisha amabene igihugu akigera ku butegetsi nta washidikanya ko Biden yigeze kuba vice president azasubiza Amerika mu masezerano mpuzamahanga Trump yari yarayivanyemo nk'ayi Paris ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere najyanye n'ikoreshwa ry'ibitwaro by'ubumara yari agamije kubuza Iran gukomeza gucura ibitwaro kirimbuzi mu mezi yashize Biden yijeje ko azahitamo umugore baziyamamazanya akaza aba vice president batsinze amatora yaranabikoze ahitamo Kamala Harris wari umusenateri umwiraburakazi ukomoka muri Aziya akaba ari nawe umwiraburakazi rukumbi uturiwe umwanya ukomeye wo guhagararira ishyaka niwe umwiraburakazi wa kane mu batowe ngo bahatane mu ishyaka ryabo akaba wa gatatu mu bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu Harris yinjiye mu mateka nk'umugore n'umwiraburakazi rukumbi by'umwihariko ugiye kuba vice president muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,665, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ubu naho tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi aho ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi caraye gitanguye gusubira gukora ukuri kwamye naho ico kibuga congeye kugurura leta yarashizeho ingingo zo gukinga ikiza ca virusi ya corona tega matwi Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi asobanura izo ngingo
Ingingo merekeza ziyo ngingo ifashwe zitegerezwa kubahirizwa nazo ni nkizi zikurikira ingenzi zinjira canke zisohoka mu Burundi zitegerezwa kwerekana ko atamugera wa coronavirus zifise mu bipimo vyagizwe mu kiringo kitarenga amasaha 72 no kuvuga iminsi 3 imbere yo gufata urugendo ingenzi zishitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ca Bujumbura zitegerezwa gupimwa kandi zigashigwa mu mahoteli aho zizokurikiranwa mu kiringo cy'ama saha 72 ingenzi yose itegerezwa kwirira uburyo bwo kwipimisha no kubaho mu hoteli muri ico kiringo bishitse hakagira ugwaye ibonekeza mu modoka canke mu ndege aho bari kumwe bose bategerezwa guca bapimwa ubugira kabiri bongere barindira inyishu kugira ngo hari kugwe abo basanze atamugera bafise abazosanga nabo bafise uwo mugera bazoca bajanwa ubwo nyene mu kibanza bavurigwamwo cyabigenewe umunyamahanga basanzwe agwaye ategerezwa kwirihira uburyo bwo kwivuza ingenzi zitegerezwa gufatisha amahoteli hakirikare zikoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwashyizweho n'ishirahamwe Media Box kubijanye n'imbibe zimwe zimwe zo ku isi no mu mazi hariko harashyirwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kugwanya icyo kiza igurwa ry'izo mbibe rizoba buke buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ibyo bikoresho bizoba biriko birahera gushyirwaho kandi bishobora gukora ingingo zizofatwa zizoza ziramenyeshwa igihe kigeze leta y'u Burundi iribukije ko guhangana n'icyo kiza bibandanya igasaba abo bose byega kubikurikiranira hafi kugira ngo hagwanywe ukudebukirwa mu kwirinda icyo kiza gusigaye kwibonekeza muri no minsi
uyu yari Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi amajwi yiwe tukaba tuyakesha abagenzi bacu bakorera radio y'igihugu RTNB Ubunaho nkuko nari nabemereye duca tubandaniriza kuyavugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi nyene aho ku munsi wa gatatu w'inondwi muri Mauritania hazocuwambaye mu mukino uzohuza ekipe y'ico gihugu n'intamba mu rugamba y'u Burundi kugira ngo u Burundi bwizere kuja mu nkino za Afrika z'umupira w'amaguru zo mu mwaka wa 2021 butegereza gutsinda uwo mukino ibindi turabaza mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Kuruna wa mbere mwijoro atagihindutse ni ho mugwesero kiragihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana Nouakchott muri Mauritania aho Burundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabiri ikombe cha Afrika cha mwaka 2021 Jimmy Ndayizeye umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba yasubiriye Olivier Niyungeko yahawe inkino zibiri ubwo kuwa 11 za kuno kwezi Nouakchott muri Mauritania n'ubwo kuwa 15 Bujumbura bahura n'icyo gihugu nyene amenyesha ko imyiteguro yifashe neza Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri
nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza twarakinye match zibiri match ya mbere muri Centrafrique turatsindwa match ya kabiri ngaha na Maroc iradutsinda novuga yuko tutarati cizere haracasigaye inkino zine novuga yuko tugiye gushira ingufu zose muri zi match zibiri za Mauritania ni match ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kuba qualifier kizoba kigaruse nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi
ngomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo byo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15 urongo yishira mu mpira amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kundi biheze yamenyeshije ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu Burundi urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe u Burundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25 Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cha covid ari kuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ngwara badafise aba basubiriza byo hava bitera ibibazo ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi muri basketball naho umugwi wa Kern inyuma yo gutsinda New Star ku minota 72 ubandanya kugumana ikibanza cha mbere ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu maze gukina Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha abakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo
nibaza yuko ari gikorwa cy'abantu benshi batandukanye harimo abamambre n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement kuko match zitegurirwa muri entraînement hanyuma ikindi naco umuntu nibaza yuko ico twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu kuko ni no mu bihe bya kera n'ibyo byamye biranga kera
muri New Star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi atabakinyi baracabura vyinshi
kino twabuze kana ngure kuri defense yacu ni ari twari morda cyane kuko urumva nka pivot bacu mu minota ya nyuma bakwije kandi kera ndatwaye amadebo cyane en plus de ça kena ifite todo isite nini cyane ku ma mid distance na mashota 3 points ico nico cyacane cyatumye kera ni gutsinda
Muzinde nkino zabaye muzinga yatsinze urunani ku manota 57 kuri 48 Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 43 mu gihe Rezipo yigishije Aigle Noir ko basketball ikinwa mu gutsinda byoroshye cyane ku manota 120 kuri 32 Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya America
Nilonga haduche dusozere kigani rwanyu mu ntara cuno munsi dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe cyongere kibashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahazwe amajwi yacu yose yashizwe hamwe na Macbire ya Bero twese ku izina rya bagenzi bacu tubike bamwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na hutaha.